Erega Henry, uyu mwana amaze iminsi arwaye, yanga kurya, akirirwa ararira. Mbega tugire dute?
Ngira ngo nta kundi, dukwiye kumujyana kuri wa mupfumu. Narumvise ko afise imiti ikomeye, ngo n'ibiheko.
Mbega twashobora kumujyana uyu munsi? Ndatinya ko ava.
Ikingoye gusa ni uko umupfumu yotwaka menshi, kandi atayo mfise. Yewe, turaguhoye.
Ariko naho bigoye, dukwiye kumujyana. Mbega ntitwoshobora gushora impene imwe canke zibiri.
Namahanga. Ngira ngo nico dukwiye kugira. Hoge tugende umwana atarapfa.
Bwakeye bagenzi.
Bwakeye.
Kumenga murijiriwe. Hari amaraso mufise?
Rwose. Umwana agira apfe. Tugira tumujyane ku mupfumu kuko tubuze ukundi twogira.
Hinge bagenzi. Mbega mwamaze kumuvuza hariya mu ivuriro.
Oyaye, nta mafaranga tugira.
Mbega sinumvise ko muvuga ko mwoshora nk'impene zibiri kugira ngo mutasire umupfumu. Mu ivuriro ntibobaka yarenze izo, kandi barazi kuvura rwose.
Mbega wojana natwe.
Ego me, ariko hinge mbabwire inkuru nziza. Yesu Kristo, umwana w'Imana, akunda abana bose kandi afite ububasha bwose. Abantu nkatwe dushobora kumusaba ngo adufashe. Kera yari mu isi kandi yaragendagenda hose akiza abarwaye indwara zitari nke. Nta kintu cyamunanira. Ubu akunda kumva gusenga kw'abamwizera. Yatubwiye ati, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Ikindi gihe yavuze ati, nimwankunda muzokwitondera ibyagizwe byanje, kandi ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno.
Yoo, n'amajambo meza cyane, ndamwizeye. Nidusabe ubunyene ngo umwana akire.
Murabizi, rimwe rimwe Yesu akiza abantu buno nyene, ahandi aho ubwenge abavuzi ngo bavure neza.
Pasito, nudusabire ubunyene, hanyuma ujyane natwe mu ivuriro. Ndizeye ko Yesu azokumva ugusenga kwacu, kandi numva ko nzomukunda imyaka yanjye yose, nkamukurikira uko nshoboye kose.
Muraduha?
Ego. Gake pasito.
Gake neza. Mbega umwana wanyu ameze ate?
Ni mitende. Raba ariko arakina. Pasito, niwinjire. Tugomba kukubaza bimwe kuri ibyo watubwiye ejo bundi. Turabonye ko uwo Yesu wavuga yumvise ugusenga kwacu, ariko ntiturabitahura neza.
None pasito, uwo Yesu watubwira ninde? Ntazi ko wavutse ko ari umwana w'Imana, ariko ubidusobanurire.
Murazi ko kera Imana yaremye isi n'ibirimo byose, siko?
Ikome. Niko basogokuruza batubwira.
Ariko Imana imaze kurema abantu, yifuje ko bomera neza. Mugabo, Satani yababwiye gukora icyo Imana yari yarababujije. Ndetse Imana yari yababwiye ngo namba bo gikora burinda gupfa. Naho nyene baciye bemera kugikora, bituma bitandukanya n'Imana.
Emwe, bagize nabi.
Ni koko, ariko Imana ntiyaheba kubakunda, yaciye itangura gutegura uburyo bwo kubakiza urupfu. Imana yamikunda abantu, igomba kubakura mu bubasha bwa Satani.
Mbega, yari kubishora ite?
Yasanze ko ata bundi buryo bwariho atari ugutuma umwana wayo ari we Yesu Kristo ngo aze ngaha mu isi, yihaye umubiri amera nkatwe. Hanyuma rero ngo uwo Yesu aronke igihano twebwe abantu twari kuronka, aricyo rupfu.
Mbega yarapfuye nk'uko twebwe abantu twese dupfa.
Hinge ndabibabwire, Yesu igihe yari mu isi yagendagenda yigisha abantu by'Imana, akiza abarwaye ndetse yazura abapfuye. Nta gihe na kimwe yagiriye nabi abantu, ariko habaye abantu babi bamwanka. Rero barondera uburyo bwo kumufata, maze bamucire urubanza rwo gupfa. Bamumanika ku musaraba w'ibiti, bamutera imisumari mu biganza no mu birenge.
Yoo, kandi atakibi yakoze? Yarapfuye rero?
Egume, yarapfuye, bakamuhamba. Ariko nimwumve igitangaza. Hashize iminsi itatu yarazutse. Abantu benshi baramubonye. Hanyuma ari kumwe n'abagendanyi biwe, yaciye yaduga mu ijuru. N'ubu ni muzima, ari mu ijuru.
Nukuri? Yewe, ntushima kumubona?
Uzoshobora kumubona.
Gute?
Kuko abantu ba mbere bakoze icyaha, kuva icyo gihe abantu bose barinda gupfa. Ariko Yesu yapfuye mu gishingo cyacu, kugira ngo tubone kubaho. Mugabo, umuntu wese akwiye kwemera ko yakoze ibyaha. Mbega mwebwe nta byaha mwigeze mukora?
Egome, ndazi ko kenshi nkora ibibi.
Emwe, egome, na jyewe nyine. Hari aho nakubita umugore wanjye, cyane nkabesha, n'ibindi.
Egome, twese twakoze ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga riti ntawugororoka nta n'umwe. Yamara Yesu agomba kudukura mu ibyo bibi byose. Rero iyo twihana ibibi byacu kandi tukizera ko Yesu yadupfiriye kandi ko ashobora kudukiza, rero tumusaba imbabazi arazitugirira. Adukura mu ibyaha akaduhindura bashya. Hanyuma iyo dukomeza kumwumvira no kumwizera, adudufasha kumukurikira.
Nukuri aradukunda pe. Ariko mbega ko wavuze ko tuzomubona, bizoshoboka bite?
Nicyo nyine nagomba kubabwira. Nitwagwa muri Yesu, naho umubiri uzopfa, imitima yacu izogenda kubana na Yesu mu ijuru ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana rivuga riti izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizabikiriho.
Yo emwe, njye ngomba gushikayo.
Emwe, nanjye ndifuza kubona uwo yankoreye ibyo byose.
Mbega mugomba gusaba Yesu imbabazi ubunyene ngo muronke ubwo bugingo budashira?
Yego rwose, nicyo tugomba.
Turashimye twese,
turashimye
twese,
akiza
abarwaye,
akiza
ibimuga,
akiza
n'impumyi,
akiza
bose.
Basore,
akiza bigeme,
akiza
batama,
akiza
bose, ubona ugwaruka. Wumva muziki, wumva muziki,
iya iya, wumva muziki,
akiza. Wumva muziki, wumva muziki,
iya iya, wumva muziki, akiza.
Turashimye twese,
akiza
Matayo, akiza Yohana, Rona Ndereya, akiza bose,
akiza
n'impumyi. Wumva muziki, wumva muziki,
iya iya, wumva muziki.
Turashimye twese, akiza bose, niwabigomba na waragukiza.
Imana ishimwe, numva mfise amahoro menshi.
Nanje mfise umunezero w'akaburarugero.